Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese muteze amatwi radio Inzamba gateka kawe kaze muri ano makuru yo kuruno wa gatatu igenekerezo rya mbere ukwezi kwa Kigarama mudukundire tuyahere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize uguhohotera kiremwa muntu kunyuruza kwica na yandi mabi akogwa mu Burundi nibyo bituma ibihano ubumwe bwa Burayi bwafatiye Burundi bidafutwa abo mashirahamwe adaranira inyungu za politike basaba abarongo y'igihugu guhana abakora mwe nayo mabi kugira igihugu gitezurigwe hari umuganga yamaze umunsi wose ariko aravura ku bitaro bikuru bya Rumonge kandi bamutoye umugera wa corona abahivurije uwo munsi ubwoba bwabatekeye ko bashobora kuba baranduye Umufasoni Krista Kaneza yaramaze amezi 10 afungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba kuri no wa gatatu yarekuwe.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org.
Ano makuru tuyahere ku nkuru y'umunezero mu muryango wa Krista Kaneza. Inyuma y'amezi 10 afunzwe ubutungane bwikubisa gashi burarekura Krista Kaneza Pacifique rinahazwe arongoye Fokode akabashimira abantu bose baraniye irekugwa y'uwo mufasoni asaba ko ubutungane bwo shira habona abishe umugabo wiwe kurikira Pacifique nini nahazwe
abarundi bose baribuka ingene muri nzero uyu mufasoni yarafise imyaka 18 gusa yamaramajwe n'umuvugizi w'igipolisi mu Burundi Petero Murikiye akamushira imbere ya za television amwagiriza ko ariwe yakoranye n'abamupfakaje muri munyonyo mu 2020 ico gihe twese twarerekanye ko yari kwarabeshegwa ivyo Petero Murikiye ariko aravuga atashingiro na rimwe yari bifise kuko atacemezo na kimwe yigeze ashira habona mu kwezi kwa kabiri sentare nkuru ya muha nayo nyene yarabonye ko ivyo Krista Kaneza yagirizwa taho byari bifatiye inategeka ko arekugwa by'agateganyo nticabujije ko mu iperereza ry'u Burundi banka ko arekugwa aguma mu munyororo maze sentare yiyungururizo ya muha nayo nyene irakorana mu kwezi kwa gatanu ifata ingingo mu kwezi k'umunani nayo nyene yemeza ingingo irekura by'agateganyo Krista Kaneza ariko naho abacamanza bari bafashe iyo ngingo ntibyabujije ko Krista Kaneza amara yandi mezi 3 mu munyororo kandi atabubasha na bumwe abamupfunze bari bagifise mu gihe abacamanza bari bamurekuye uyu munsi rero ko bari kuwe ni insinzi yabo bose bagumye bagwana barondera ko Krista Kaneza yonka uwo mwidegenzyo maze akazobandanya kuburana yidegenzyo turashimye rero uwo muntu wese afise icyo yakoze kugira ngo ibyo byose bishoboke ariko rero dusubire twibutse ko urugamba rwogo rukiri rurerure kuko dukeneye kumenya ukuri tukaronka n'ubutungane kubagandaguye umushinga ntawe wa Krista Kaneza no kuvuga cyeri kubw'Imana nawe haciye umwaka wose yishwe akaba atakira kugwa na kimwe kiboneka kugira ngo hamenyekane abamugandaguye n'ico bamuhoye
ubu naho dutandukire ayavugwa mu mugambwe SNL ihagarikwa n'ifungwa ry'agasakisaki ku banywanyi b'umugambwe SNL birabandanya byibonekeza muri komine Mutambu mu ntara ya Bujumbura inyuma y'ihagarikwa ry'urongoye uwo mugambwe muri komine Mutambu bwafungiwe mu Mpimba abanywanyi b'uwo mugambwe ntibagira ayo bacira nayo bamira Kuruno wa kabiri urongoye umugambwe SNL ku mutumba Masenga muri iyo komine yarafashwe n'imbonerakure ubu akaba afungiwe mu gasho ka komine abanywanyi b'uwo mugambwe bagasaba ko iryo totezwa ryohagarara Ninguru ya George ni menya.
Amakuru dukura nga muri komine Mutambu atubwira ko inyuma y'ifatwa ry'urongo uyu mugambwe SNL muri iyo komine uruhigi rw'abanywanyi b'uwo mugambwe rwarabandanije. Akaroro ka hafi na ku Mutama na Kirutimana Fokansi aturuka ku mutumba Ngovyi amazindwi zitatu afungiwe iperereza. Aya makuru akabandanya avuga ko iryo hohoterwa rikogwa n'urwaruka rw'imbonerakure. Ibyo biruko mu gihe kuri uno wa kabiri naho urongo uyu mugambwe SNL ku mutumba Masenga yafashwe n'urwaruka rw'imbonerakure rusharuja kumufungira mu gashoka komine Mutambu nk'uko umwe mu banyagihugu abivuga.
Ijo dutetswe nyene igenekereziki 30 uku kwezi kw'icumi na rimwe akaba hafashwe n'uwundi yitwa Fokasi asanzwe asinze ikimugambwe SNL ku mutumba Masenga muri iyo komine nyene akaba yafashwe yariko asangira agacupa n'urongo uyu mutumba kuri uwo mutumba wa Fokasi abako rero yafashwe n'imbonerakure zirongowe n'imbonerakure yitunzwe n'Imana Vitali atazi yayangwe asanzwe agisubije muri iyo komine ndi kumwe n'imbonerakure bita Serge na Bosco bakaba bateye bamutwara mu gashoka komine ntiyigeze amenyeshwa icyo afatiwe yashishwe mukasho atamenyeshejwe icyo afatiwe.
Abanywanyi b'umugambwe SNL bakabona ko badafatwa cyo kimwe n'abandi banyagihugu. Aho ni mu gihe mu isaka ryabaye kuri uno wa kabiri mu micungano ya komine hari imbonerakure yafatanywe impuzu n'ibirato bya gisirikare ariko akaba yaciye arekugwa atakanya kahaciye.
Ariko kandi turabona yuko hari agahari mu gutunganiriza bene igihugu aho kuri uno munsi nyene kuri iri genekerezi rya 30 habaye isakwa kuri iyo komine ku baba mu micungano yayo. Imbonerakure yitwa Erike bayisanga n'umwambaro w'ibirato n'ipantaro y'igipolisi yahimbuyagira ikabutura mugabo yafashwe twagwa ku ikomine atanakanya gaheze akina arekugwa. Tukiyumvira umuntu afatanywe imyambaro y'igisirikare ingene arekugwa mu gihe abari mu mugambwe SNL birirwa barafatirwa ubusa bamwe bagafungirwa mu gashoka komine abandi bakajya gufungirwa mu iperereza kandi tukabona neza tutanagiwe imvo zitumye bafatwa. Gasiba rero abajejwe amashyirahamwe atakazi na muntu n'abandi bakenshi bafashije muri iyo komine yuko basemerera kugira ngo benegihugu bose bagengwe n'amategeko agenga igihugu.
Kuri iryo totezwa rivugwa ry'abanywanyi b'umugambwe SNL uruganda rwa radio Inzamba rwakuye kuri telefone Niyongabo Jean Pierre Musitanteri wa komine Mutambu kugira ngo agire ishashikirije ariko ntitwashoboye kumuronka.
Amabi akoregwa abakenyezi mu Burundi n'ubu barabandanya gukogwa naho ubushikiranganji bwo gufatana mu nda agateka akazi na muntu n'iterambere ridakumira bavuga ko bashizeho inani zituma ayo mabi aranduranywa n'imizi byaraye bishikirijwe na Donatien Girukwigomba umuyobozi mukuru muri ubwo bushikiranganji. Abanyagihugu bakavuga ko hari abantu iyo bagirijwe mwe nayo mabi bakingirwa ikibaba. Inkuru tubaza Vanessa Muhiteka.
Ubushikiranganje bwo gufatana mu ndagateka akazi na muntu n'iterambere ridakumira bavuga ko amabi afatiye ku gitsina bayagwanya bivuye inyuma kandi ko bashyizeho inani kuva ku mitumba zibafasha kuronka amakuru ku gihe. Byamenyeshejwe kuri uyu wa kabiri uhede na Donatien Girukwigomba umuyobozi mukuru w'ubwo bushikiranganje.
Ari ikintu gikomeye cyane twirata twashoboye gushyiraho ni ibyo twokwita nk'inani zo kugwanya amabi afatiye ku gitsina ziri mu gihugu cyose kugira ngo amabi afatiye ku gitsina aranduranywe n'imiti. Twashyizeho uburyo bunyaruka bwo kutabariza uwakorewe amabi icyo twokwita système d'alerte rapide vuga bigaca ku matelefone kibaye cyose mu gihugu ahari ubwo buryo turashobora kurara tukimenye tugashaka twese dukora mu runani kugira ngo dushobore kuraba icyo turi bufashe.
Ibyishikirijwe n'uwo muyobozi bishobora kuba ataho bihuriye niba ku kibuga. Bamwe mu bajejwe intwaro n'imbonerakure baragirizwa gukora ayo mabi kandi ntibigere bakomwakomwa. Ubu rero bwa hafi mubo Iradiye Inzamba yashoboye kumenya umusitanteri wa komine Muhanga yafatanye itonga ariko asambanya ku nguvu umukozi yamukorera hamwe n'imbonerakure yo mu ntara Cibitoke akaba n'umwigisha Edson na Karutimana. Yagizwe gushushuza abana ajejwe kurira ariko ntariyigera akomwakomwa. Edson na Karutimana akaba ari umunyamabanga mukuru w'imbonerakure ku rwego rwa komine Mugwi. Isekeza iso y'itortu y'Uburundi naryo ryerekana ko mu mezi atanu ahede no kuvuga kuva mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka kugeza ubu hamaze gushashuruzwa ku nguvu abantu barenga 54. Ese Stoti Burundi ivuga ko abakorewe ayo mabi bacibwe intege nuko abakora ayo mabi iyo bashengejwe badahanwa bamwe imbere bagasa n'abakingiwe ikibaba kubera ibiyumviro vya politike n'ibindi. Intare ya Karusi ikaba ifati ya mbere kuko ibice birenga 50% by'abakorewe ayo mabi babarizwa muri iyo ntara.
Arakoze Vanessa Muhiteka. Ikindi kiringo cy'umwaka nico congerejwe ku bihano umuryango w'ibihugu bya Buraya wafatiye leta y'u Burundi gushika muri gitugutu umwaka w'2022. Ibiganiro byatangujwe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire Albert Nshingiro bene userukira umuryango wa Buraya ntaco vyahavuye bishikako. Nishirahamwe Force ridaharanira ibibanza vya politiki barashima iyo ngingo bakabona ko yafashwe kugira hubahirizwe agateka kazina muntu mu Burundi. Ni nkuru tubaza Beni Axera Kana.
Icizere camaze umwanya urumero mara ku ruhande rwa leta y'u Burundi. Umushikiranganje aje rw'imigenderanire ntiyashitse ku nyisho yiteze inyuma y'ibiganiro yagiranye n'ubuserukizi bw'ibihugu bya Buraya mu Burundi. Ibiganiro byari bigamije ikugwa ry'ivyo bihando vyafatiye u Burundi kuva mu 2015. Ibiganiro byo mu kwa gatandatu guheze Albert Shingiro yari afite icizere ko ibintu bigiye guhinduka.
Dusozere ino nama kugakuru keza aho twaronse ubutumire bwo kuzotemberera mu bisagara bya Buraya. Ni kimenyetso cy'uko imigenderanire itanguye kuba myiza gusumba. Turibaza ko muri kazoza kavuba nk'uko mubibona imigenderanire igiye gusubira kuba na kera, maze dukure mu nzira ibibazo byadutandukanya byahora ari inzitizi ku migenderanire yacu muri kino kiringo cy'imyaka itanu.
Utwigoro twa leta y'u Burundi twavuye tubimfa gusa kuko ibihugu bya Buraya byongeye ikiringo c'ivyo bihano gushika muri gitugutu umwaka w'2022. Kugurana ni Force rw'amashirahamwe adaraniye ivyicaro vya politike, Maitre Vital Nshimirimana avuga ko iyo ngingo ari iyo gushima kuko ije gutuma leta yikubita agashi kugira igondozwe yubahiriza agateka ka muntu mu Burundi.
Twibaza yuko iyo ngingo ari ngingo y'ukuri, ngingo y'ubutungane, ngingo nziza idushimisha cane kuko ibereka leta y'u Burundi yuko ibyo bakora amakungu abibona kandi amakungu adashobora gusasira indata ikibi. Turananezerezwa n'ibihano byakiriwe bane muri bamwe bamwe binyamashuje mu gutosekaza agateka kazi na muntu. Ibyo nabyo tukaba twibaza yuko bitebe bitebuke bizobatuma bisubirako hanyuma bigahana inzira ubutungane bwo kubakurikirana.
Ku nshuro igira kabiri abaserukira leta y'u Burundi n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya baragerageje gusubira ibiganiro kugira u Burundi butezurirwe ibihano bibuhanze kuva mu 2015 igihe uwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yihagira ikiringo kigira gatatu kinyuranye n'ibwirizwa nshingiro. Leta ya Evariste Ndayishimiye isabwa guhindura ingendo ikerekana intambwe igeze ko mu kubahiriza kiremwa muntu mu kurindira ibindi biganiro byitezwe mu mwaka uza w'2022.
Nakari kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus. Abahinga mu by'ubuvuzi b'inishirahamwe impuzamakungu zitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucanco rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri, rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaca mu bitaro, bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucanco, bituma ingaruka mu vy'imibano, ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke.
Akanakamo ka Radio Inzamba agateka kawe.
Amakuru kuri Radio Inzamba agateka kawe arabandanya. Abagwaye bituye ibitaro bikuru vyo mu ntara ya Rumonge ku munsi wa mbere baratinya ko boba baranduye umugera wa coronavirus, bikaba vyatewe n'umuganga yabandanije yakira abagwayi umunsi wose kandi yari yatowe umugera wa COVID-19 mu gatondo k'uwo munsi. akaba yabikoze abitegetswe n'urongoye ivyo bitaro bivuye ku bukene bw'abaganga. Ido nido na Parfait Mudasigana.
Amakuru ava mu bakozi bo kuri ivyo bitaro yemeza ko ivyo byabaye kuri uyu wa mbere, aho hari hatonze abaganga babiri kuri 9 basanzwe bakora kuri ivyo bitaro. Umwe muri abo babiri akaba yatorwa ikiza cha COVID-19 mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere kigenekerezo rya 29 munyonyo, aho gutaha ngo aje gufata imiti muhira. Amakuru ava kuri ivyo bitaro avuga ko ubuyobozi bw'ibitaro bwaciye umutegeka kuguma mu biro kugira ngo abandanye avura abantu. Icyo gikorwa akaba gihejeje igihe cy'isaha 12 z'umuhingamo, kandi yamenye ko afise COVID-19 agitangura akazi mu gitondo. Amakuru atangwa na bamwe mu bakozi yemeza ko muri abo 9 harimo undi muganga ariko afatira imiti imuhira. Bamwe mu bari bituye ivyo bitaro basaba ko ufatirwa ingingo zikomeye umuyobozi w'ivyo bitaro.
Biragoye kandi urundi bwoca kandi abajeje kugwanya ibice nk'ibi yarimo bahita bagakora amakosa. Ntibyumvikana ukuntu umuntu ashobora kuba ajeje kugwanya ikiza mugabo akaba ariwe aheza akagikwiragiza. Twe tubona yuko ari nk'uwo wikwiragiza, ariko kandi turabona yuko ufite uruhare akaba afite n'amakosa menshi ari umuyobozi w'ibi bitaro. Twebwe dusaba yuko yofatirwa ingingo agahanwa, kuko ntashobora kugumiza umuntu asanzwe agwaye bizwi, kandi yatowe icyo kiza cya coronavirus hanyuma akaguma akora nk'uko yica abantu bibona.
Kuri ayo makenga y'abanyagihugu bo mu gisagara cya Rumonge, uruganda rwa Radio Inzamba rwakuye kuri telefone Ernest Nitorie, umuyobozi w'ibitaro bya Rumonge, ariko telefone yiwe yahamagara tukabura uwitaba.
Na Parfait Mudasigana tumushimire inyuma y'ibogozwa ry'umushikiranganje yarajejwe ubudandaji n'amahinguriro Capitoline Nizigimana, n'uwari intumwa idasanzwe mu biro by'umukuru w'igihugu Irene Kabura muri hano. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaraye abakurikije Ambassadeur Jeremy Banigwaninzigo yahora ari umuyobozi ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'ubudandaji. Intandaro ya vyose nkuko amakuru Radio Inzamba gateka kawe ifise avyemeza, ni shavuja Evariste Ndayishimiye yuko atajanye Dubai n'abatimbo bo mu gishora nkuko yari yavyifuje. Muri ano makuru twashimye kugaruka ku nama yakozwe ategura ugo rubanza gushika intonde zigirwe abo batimbo batarimwo. Inkuru twateguriwe na Jean-Marie Ndabashinze.
Byose bitangurira ku itegeko umukuru w'igihugu yahaye intumwa yiwe uwo bita chargé de mission Irene Kabura muri hano bwo gukurikiranira hafi ibyangombwa byose by'abatimbo bo mu gishora gushika baronse uruhusha rwo kujana n'umukuru w'igihugu. Amakuru dukura mu byega aremeza yuko Irene Kabura muri hano yashikanye ubutumwa mu bushikiranganje abo batimbo basanzwe bakurikiranwamo aribwo bushikiranganje bw'imico kama. Abatimbo mbere baranabimenyeshejwe nkuko umukuru wabo yabyiyemereye.
Umukuru w'igihugu nyene niwe yatwirondereye we nyene ngo tuzojane ahantu ngo i Dubai. Hama rero amate kuturondera acabicisha mu bushikiranganje, hama natwe bica bidatushikira.
Huko bisanzwe bigenda mu gutegura ayo mahiganishwa, igihugu cyose kigira umwe giserukira ari nawe abajejwe abaheza bakitaba ubwo rubanza, uwo nawe bakamwita commissaire general. Amakuru dukura mu bari ko barategura ubwo rugendo atumenyesha yuko Patrick Nkurunziza, umuyobozi ajejwe urudandazwa mu gihugu hagati, ariwe yari commissaire general. Uwo nawe ngo manama yose yagirishije ntiyigeze acisha mu kanwa icyo cyifuzo cya president Ndayishimiye, aho abatimbo bo mu gishora bari mu byo kurondera ibyangombwa ngo wewe yari afise abiwe agendana mu mufuko. Kwa gatanu itariki 5 za munyonyo niho mu bushikiranganje bujejwe imico kama bandikira umushikiranganje w'ubudandaji bamumenyesha yuko president Ndayishimiye yasavye guherekezwa n'abatimbo bo mu gishora. Amakuru twaronse nuko umunyamabanga ntayegayezwa mu bwo bushikiranganje bw'ubudandaji Ambassadeur Jeremy Banigwaninzigo ariwe yarironse bwa mbere, na waje kwishikiriza umushikiranganje Capitoline Nizigamabukeye kwa gatandatu adayashitse kibuga c'indege aja i Dubai. Yongera amwumvisha yuko bitoba bigishoboka yuko bagenda bamaze gucererwa. Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye kugwa mu gahundwe kuwa munani munyonyo ageze i Dubai, akarondera abanyagishora agahebura. Makuru yacu yejo tuzobabwira akajagari karangwa muri iyo hayanishwa ku ruhande rwagenewe Burundi, hayanishwa biterekanijwe yuko bizorangira mu kwezi kwa gatatu mu mwaka uza.
Ubu naho dukubitire mu ntara ya Ngozi, hadutse imishamirano kuri uyu wa gatatu hagati y'abatwara abantu ku mapikipiki n'abapolisi mu ntara ya Ngozi. Abo bunguruza abantu ku mapikipiki mu gisagara ca Ngozi bidogera abapolisi biyambika impunzu za gisivile bakabafata bakabaka amafaranga y'igiturire. Iyo abo bagendesha amapikipiki batayaronse, abapolisi baca bahamagara bagenzi babo baba bari mu micungararo, ariko bo bambaye umwambaro ubaranga bagaca baca ihadabu wafashwe nubwo yoba kwije ibisabwa. Basaba ababijejwe ko atampolisi yosubira kubahagarika atambaye umwambaro w'akazi ku gutinya ko hari n'abasuma bo kwikika mu kiza. Ni inkuru dushikirizwa na Josephine Jones Nkunzimana.
Eka tuvuga ngo ubuyobozi bw'ishyirahamwe cyangwa se hari ishyirahamwe kuri uraza kuri uyu muntu akagaragaza ko ashobora gushimuza ubwo aramana uwo yose akomeretse mu mwana umwe na cyane.
Uwo ni umwe mu bagendesha amapikipiki yunguruza abantu mu gisagara cya Ngozi. Abo bunguruza abantu bavuga ko bagera mu biro mu kazi kabo n'abapolisi biyambika impuzu za gisivile bakabaka amafaranga y'igiturire bitwaje gusaba ibyangombwa. Kuri wa gatatu abagendesha amapikipiki bakaba batihanganiye abapolisi biyambika igisivile ku bituro bitandukanye bakaba batanye mu mitwe nk'uko isoko ryacu aho Ingozi rivyigana.
Bagusanga huri aho hagaze randa babutura bambaye amayepo amabodaboda aho ngo bagamije kushima. Kwai muhaye ukuvuga muri abantu mugakirira ari mu mafaranga mu ishuri hanyu ubwo ngo ngo gucijana na ngo gucara ngo mugabo turaye mu kacira hera ubwo tahamagara rera abari mu buri barabara bagujwe ufata ama moto bagashabaza bagashabaza bago twari moto bagashabaza mu sande ku isonga.
Abagendesha amapikipiki yunguruza abantu bari dogera urongoye igipolisi mu ntara ya Ngozi ko atashakora kuko naho haba imishamirano apfuye kuhava igikorwa cy'abapolisi batambaye umwambaro kirabandanye.
Abuse rero nawe yaje ahagiye ngo urutegeze kugenda ko ngo ntabyo ngo yaraje urumva umugabo niwe arashyigikiye kuko yashoyongera ubwo nyine bashorabandanya akazi kandi ari ngaho ahagaze aho.
Ubu rero amakenga akaba ari yose mu bagendesha amapikipiki yunguruza abantu kuko umwanya n'umwanya bashobora kugwa mu byara by'abasuma cyangwa abandi bagize banabi bita abapolisi. Bagasaba nyabuna ko umupolisi yoje mu ibarabara wese yoba yambaye ibimuranga nk'umupolisi nabo bakora akazi kabo mu mutekano. Radio Inzamba twagerageje kurondera urongoye mu komisariya y'igipolisi mu ntara ya Ngozi kugira tumaze ku myidogo y'abagendesha amapikipiki yunguruza abantu, ariko ntitwashoboye ku murongo.
Nino ngaha duciye dusozerera ano makuru, turashimiye mwebwe mwese mwaduteze amatwi. Mwari kumwe na Josine Kaze, mugire amahoro iwanyu na hutaha.